Makungu yatanguye urugendo rwiwe ku munsi wa kane w'indwi muri Afrika. Yashikiye mu gihugu cya Ethiopia ku cicaro cy'ubumwe bwa Afrika. Mu nyuma ambasaderi Heiko Maas yaragendeye igihugu cya Tanzania, aho yabonanye n'abategetsi batandukanye. Kuri uyu wa gatanu naho ku mugoroba, ambasaderi Maas urugendo rwiwe yarusozerereye ku cicaro cy'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Arusha. Yatangaje ko intumbero y'urwo rugendo rwiwe rwa mbere muri Afrika ari gukomeza imigenderanire hagati y'umugabane wa Afrika n'igihugu ciwe c'Ubudagi mu by'intwaro ibereye. Yaragiranye umubonano udasanzwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Liberan Mfumukeko. Mfumukeko yamenyesheje ko ibiganiro vyabo vyashimikiye hanini ku gukomeza ubucuti hamwe no guca hirya no hino imigambi Ubudagi bufasha muri ako karere.
L'Allemagne soutient plusieurs programmes au sein de la communauté, plus particulièrement dans le domaine de la santé.
Ati igihugu cy'Ubudagi kirafasha bikomeye umuryango wacu wa Afurika y'ubuseruko, cyane cyane mu bisata by'amagara y'abantu, indero n'ibindi. Mu bimigambi dufise iri kwirafatwa mu mugongo mu karere iharugwa mu mamiliyoni arenga 120 y'amahera y'amanyaburaya. Kuva mu myaka iheze naho Ubudagi buramaze gufashisha aka karere imigambi y'amahera arenga 290,000,000 y'amanyaburaya. Ahandi ni mu gisata cy'uburimyi no kurondera amasoko y'umwimbu canke kubaka amahinguriro yo kuwuhingura. Ubu naho hari umugambi w'imyaka 5 turiko turasabira imfashanyo, kandi n'ubu twavyibukije umushikiranganje
avec l'Allemagne.
Ikindi umushitsi ava mu Budagi yashimikiye ko n'ubutunzi hamwe no kugwanya ubukene aho igisata c'abikorera utwabo nico kiza imbere.
Depuis maintenant quelques années, il y a une collaboration qui a été établie avec l'association des industriels NAMB.
Kuva mu myaka iheze hari gufashanya no kungurana ubwenge twatanguye hagati y'abikorera utwabo ba hano mu karere hamwe nabo mu gihugu cy'Ubudagi. Haramaze kuba inama zitari nke n'ubu hari yemereje kubera i Berlin mu Budagi nyene. Intumbero nuko amahinguriro ya hano iwacu yoronka aho ashorera mu Budagi hamwe n'ahagurira ivyankenerwa mu kazi kabo. Eka mbere n'Abadagi baze hano bagure bongere bashinga amahinguriro, gutyo abagwiza tungamva makungu babe benshi mu karere, ubuzi buboneke, kuko murabona ko hari abashomeri benshi mu gwaruka ruri ku ruheza amashure, byo tuma n'ubukene bugabanuka mu karere. Ibice birenga 70% vy'imfashanyo mva makungu uwo muryango ukoresha zitangwa n'ico gihugu c'Ubudagi. Ambasaderi Maas yaragendeye n'ibindi bisata mpuzamakungu biri Arusha, nk'igisata ca ONU casubiriye sentare ya Cirimanza abakozeho nyabwoko muri 94 mu Rwanda hamwe na sentare ya Afrika ijejwe agateka akazi na muntu. Pierre Clavier Niyonkuru, Arusha, ku bw'ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda bamwe mu badandaza bo mu Bugarama mu karere ka Rusizi bavuga ko bahombeshwa no kuba atasoko ryubatse bafise. Bavuga ko uretse kuba imvura inyagira ibidandaza vyabo, abatanyagirwa nabone ntibaronka ababagurira mu gihe c'imvura. Claude Ganza munyamagana aratubwira ibindi kuri inkuru.
Ubu ngubu none aha turi gucuruza mu mwanya imvura nigwa, twese turajya gushakisha ahantu kugama ku mpande. Rimwe na rimwe ari n'igihe imvura igwa tugataha.
Numwe mu mazi y'imyaka itari mike bacururiza ahateganya ho kubaka isoko rya Bugarama. Ni isoko usanga rishinze mu duti tw'inturusu twumakaye, tumwe dushinze dutambitse utundi hejuru, ku buryo ku munsi w'isoko abacuruzi bibasaba kwitwaza uduhema batwikiriza ibyo bagurisha kugira ngo imvura itabinyagira cyangwa gutwikira ibyakwangirizwa n'uruzuba rwinshi mu gihe cy'iki. Muri iki gihe cy'imvura nyinshi abenshi bahura n'igihombo gikomeye.
Turahomba cyane nk'ubu ejo bundi amavuta yanjye yaramenetse, kuko ndi kugenda nterura nirukanka amavuta arameneka ndahomba, kandi ibyo ducuruza ni amadeni. Ubwo rero bari kunkaba ngo nimbishyure. Kubera iki? Kubera ikibazo cy'imvura biranyagirwa, tugahomba cyane, tukajugunya tubindi tukamena. Twari dukwiriye gufashwa rero isoko bakaryubaka.
Reba ibiti birashinze, nta kindi kintu. N'abangaba bacururiza aha bose baraza bakamanika amashitingi, nta handi nyine ducururiza ni uku nguko hameze.
Aha bacururiza nta n'ubwiherero buhari, ku buryo bigora cyane abahacururiza. kutagira aho babika ibicuruzwa byabo nabyo biri mu bibatera igihombo kuko bibasaba amafaranga menshi mu kujyana ibicuruzwa ku isoko no gusubiza mu rugo ibitaguzwe.
Twebwe tubangamiwe n'umwanda, nta mawesi tugira, ubu umuntu ashaka kujya kwiherera kajya iwe mu rugo. Mbega nyine turabangamiye cyane. Iyo imvura iguye nyine turagenda tukakugama ku mangazini.
Biratubuza nyine iyo imvura iguye uwari kuza kuduhahira ntabakije ko yanga kuza ari kunyagira.
Biriya soko naryo ribabangamye kuko urabona rihuza imipaka. Ahantu hose nagiye amasoko yaho yose arubatse arasakaye, bavamo bagakinga. Ariko hano ntago bikunda, hararangaye imvura iguye usanga ibintu byandavuye cyane.
Iri soko riri mu birometero 7 n'igice uvuye ku mupaka wa Ruhwa uhuza u Rwanda n'u Burundi. No mu birometero bitarenze bibiri uvuye ku mupaka wa Kamanyola uhuza u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bivuze ko rihurirwamo n'abaturage b'ibi bihugu uko ari bitatu. Umuyobozi w'akarere ka Rusizi Bwana Frederic Harerimana avuga ko kubakira isoko biri muri gahunda, ariko ko atatanga icyizere ngo ryaba ryuzuye mu gihe kingana iki.
Ariko icyiza ni uko riri muri gahunda yacu. Turi muri gahunda y'imyaka 7 ku buryo twatangiye no kugira abafatanyabikorwa tuganira nabo, haraho twatangiye gutanga imishinga kugira ngo turebe ko twabona ubushobozi bwo kubaka rya soko nk'uko tubyifuza. Ariko no mu gihe tutarabona amafaranga yo kubaka isoko ryose muri rusange, ubu tugiye kubaka cross border market. Dufite umushinga wo kubaka cross border market yari ku mupaka, ku buryo abantu mu gihe tutarabona rya soko ryagutse twaba dukoresha cross border market.
Kuva mu mwaka wa 2013 leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zigamije kuzamura no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Hakozwe inyigo zo kubaka amasoko agezweho ku mipaka ihuza u Rwanda n'ibindi bihugu bihana imbibi narwo. Amwe muri yaruzuye iryubatswe ku mupaka muto wa Gisenyi nka Petite Barriere. Ministeri y'ubucuruzi n'inganda yavugaga ku kwezi kwa mbere k'uyu mwaka kuzarangirana n'imirimo ya nyuma yo kuryubaka. Ministri Vincent Munyeshyaka:
imirimo rero uko nayibonye ngiye nabonye bishimishije. Muri raporo bambwiye ko bigeze kuri 95%, ariko mureba ku maso biragaragara yuko ni inyubako nziza. Bigaragara ko mu kuyubaka iriya nzu irakomeye, kandi baritegura yuko iriya nzu bazayiha ministeri mu mpera z'uku kwezi kwa mbere.
Iri soko rifite igice cyo gucururizamo imboga, imyaka itandukanye, ibyumba byo gukonjesha n'ibindi byo kubikamo imyaka itangirika vuba, serivisi z'amabanki na resitora, kimwe n'irerero aho ababyeyi bafite abana bato bajya basiga abana. Ni ibintu Ministri Munyeshyaka avuga ko ari ibyo kwishimirwa kuko bizakemura ikibazo cyari gifitwe na benshi mu bakoresha uyu mupaka.
Biragaragara rero ko bigenda gukemura ikibazo twajyaga tubona muri aka karere, aho wabonaga ababyeyi benshi bambuka bakajya muri Kongo bagasiga abana ahantu hadasobanutse. Ariko ni byiza ko muri iri soko bateganyije n'uwo mwanya bagashyiramo irerero, akaba ari igikorwa rwose nashimye.
Nubwo yavugaga ko rizaba ryarangiye mu mpera z'ukwezi kwa mbere, bigeze muri uku kwezi kwa gatanu iri soko ritarataho cyangwa ngo ritangire gukoreshwa. Mu ngamba za Ministeri y'Ubucuruzi n'Inganda byari byitezwe ko iby'u Rwanda rwohereza hanze bizazamuka ku kigero cya 31% muri uyu mwaka wa 2018 hashingiwe ku masezerano y'ubuhahirane rwari rwarasinyanye n'ibihugu byo mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Imibare itangwa na Ministeri ifite ubucuruzi mu nshingano yerekana ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari ryo soko rigari ry'iby'u Rwanda rwohereza hanze mu bucuruzi buciriritse, kuko yihariye hafi 75%, hagakurikiraho Uganda ku kigero cya 19%, mu gihe ibyo rwohereza mu Burundi na Tanzania byo byagiye bigabanuka cyane kuva mu 2015. Aya masoko yitezweho koroshya no guteza imbere ubucuruzi bwambukiranya imipaka cyane cyane ubuciriritse, yagiye arangwa no kudindira ku mpamvu zitagiye zisobanurwa neza. Icyakora abacuruzi bavuga ko aya masoko aramutse yubatswe yabafasha kunoza ubucuruzi bwabo, ndetse bikagabanya akajagari muri ubu bucuruzi bwinjiriza igihugu cy'u Rwanda amafaranga atari make. Claude Ganza, Munyamagana, Irusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda, kugaragaza ijwi ry'Amerika.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana, iyi mwana yamwumviriza ni radio ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Inyuma yaho urwego rw'igihugu rujejwe kugenzura ingene imenyesha makuru bikora mu Burundi rufatiye ingingo yo guhagarika ibiganiro by'ijwi ry'Amerika mu kiringo cy'amezi atandatu kuva ku munsi wa mbere itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu, benshi mu banywanyi b'ijwi ry'Amerika bagize icyo bavuga kuri iyi ngingo. Hari mu kiganiro muri isanga cyo kuri uyu wa gatandatu baganire na mugenzi wacu Eddie Gwema.
Ni sendi wazaji hagi anu ilikira kora na avi jena likeza kusikilizu hikani ilo kuhilo problem ya kwezi kwa kari mungua mungua kwezi kufuga yuko mbabazi ya nukunu waliko wala fungi vina za maraji yo uvuna hapa keze kukwisu ndo gino mayu jigenzo kufuga yuko wala funge ibigani lo vizaradi yo wada Amerika
na goba funze ibigani lo vijachu ibigani lo vijachu viza akomeza ichoba za funga ni mirongo tuvugira ho ya FM
ya FM ok urakoze kunkebura ariko rero nubwo bakoze izo bintu ntabwo ari byiza kuko hari abantu benshi batazosira kuza baratumva badafite uburyo bwo kunomeza baratumva baratumvira aho bari bafite akaradiyo kwavuga ku ma FM gusa aba bari barabihomberaho kandi CNC irakwiye kujya igakora ku buryo bwayo itirirwa irahengira ikirahengama ku bintu by'amaradiyo amaradiyo avuga ukuri igumiya yiyinziramwo buhoro buhoro iyatohozamwo ukuntu iyagiriza ibintu bitari nazo ayo maradiyo niyo mu Burundi nkaho twe dusanganwe avuga neza kandi avuga ukuri ke munyamakuru wejo zera namushinye ariko akajya gikira ikiganiro cezo yaramubaza n'ibibazo bikamugora kwishura atangize ivyemezo atange itariki n'umunsi n'isaha ariko akabitanga byo kwikuzayo ntatange nyine neza na neza idoni ndavuge n'ikintu cyaricyo yavuga ibintu byose karavuga inka ikarikurayo bukoro buhoro mugo bitumbika nibareke kuguma bafata n'amaradiyo kandi avuga uko ari kandi akundwa n'abanyagihugu bose
njeno byita umubabaro udasanzwe dufise hano mu gihugu iwacu ibyaraye bibaye umugenzi ahejeje niwe wabivuze bivuze neza n'ukuri sinzi ko kumbure ari intumbero yo gushobora kuzivya bamwe n'abandi ariko mu gihugu tuzi ko kiri mu mwidegenzi wo gushobora gushikiriza ivyiyumviro uciye ukavuga uti ahagarika iradiyo abanyagihugu bahora bashikiriza ivyiyumviro burya n'ububangamiye ayo maradiyo kuko ikintu ngire ko ndakibwira abategetsi babimenye iradiyo ntabwo ari iy'abamenyeshamakuru nta nubwo kandi ari iy'abarongoye ibinyamakuru cyangwa abashinze amaradiyo ahubwo ni iradiyo ni iy'abanyagihugu igikoresho abanyagihugu bashaka kugira ngo bashobore gushikiriza ibibabakiye kandi iradiyo ni ifasha abanyagihugu n'abategetsi kugira ngo bashobore kuvugana biciye mu nzira zinyarutse kugira bashobore gushikirwa n'amakuru byoroshye ariko iyo ufashe umunyagihugu ukamupriva gushobora kuronka inkuru yari yifuza kumenya akabona abantu bamutuzutse ko ku bintu atigeze amenya sinzi mbwira abategetsi bashakaye ko dushobora kuguma dukurikira igeradiyo y'igihugu gusa tumenyereye ishyikiriza ibintu by'umugambi ishyikiriza ibikorwa byakozwe na leta ariko mwebwe muradudurira ko mukavuga nimba ari ikintu kibi cyagiye kirabana hariya mutarinze kuburaba ngo ni kibi cyangwa ni kibi ariko mugashyikiriza inkuru uko mwifuza abanyagihugu bayimenye mugabo ngenda biranashyikira nkibwira ko ibyo ngingo bazayisubira ko kuko ejo washikirije ibya reportage yaravuze akantu neza ngo ingingo sintabanduka wumva afite akamudadanira ashobora kuja ushobora gushikira izindi nzego ndifuza cyane yuko rero abarongoye iyo radiyo yacu bashobora kugenda bagashika kure kumbure ino radiyo igasubira igasamirana mu gihugu cyacu hanyuma edi hari ibintu binangaje uyu muntu arongoye CNC ku munsi wa kane yari mu isanganiro muri Maison de la Presse ariko hari ikiganiro yari yatumiwemo ibuka ariko aratubwira yuko ubwigenge bwo kumenyesha amakuru aha mu gihugu iwacu bumeze neza bwifashe neza ariko ibi nabyo biciye biza bitwereka mu by'ukuri uko ibintu byifashe kuko ufashe amaradiyo yari amaze imyaka myinshi asamirana mu gihugu iwacu nk'iyi itaha ugashyiramo BBC arumvise ko na RFI yagabishije rero icyifuzo sinifuza ko iradiyo ihanwa nimba hari amakosa yakozwe arashobora gucisha mu bundi buryo bakayakosora mbwa gufunga iradiyo no kububangamiye umunyagihugu ntububangamiye ujya mumenyesha amakuru kubangamiye umunyagihugu nicyo gituma binsikira nibaza nimba ntiyenda yuko hashobora kuba hari iyindi mvo iri inyuma na cyane cyane ko twimirije amatora
nanjye najya ntanga igitekerezo kuri iyo ngingo yari ifashwe n'ujya mu gusense urebye ukuntu urwo rwego rukora n'ingingo rufatira amaradiyo amwamwe urabona ko wagira ngo ni nka leta rukoresha wagira ngo ni nk'ubuyobozi buri ku ni nk'abategetsi bari ku ntwaro bariko kurukoresha kuko hari ibintu byinshi nk'amaradiyo abatangaza abanyagihugu baba bakeneye kumenya ugasanga birimwe birakora ku bategetsi bamwe bamwe noneho bagahita bakoresha rwa rwego rugahita rufata ingingo rwo gufunga ayo maradiyo ni ukuri ibyo ni ibintu bibabaje cyane
ndashaka kunenga leta za Afurika nkanenga nk'igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'igituranyi ni abaturanyi n'abantu duhahirana iyo bafashe umwanzuro nk'uriya bigaragaza bya bintu biri muri Afurika bitarasobanuka natwe nk'abanyafurika rero bitera ikibazo bikanatubabaza ni gute bafata radiyo ikurikiranwa n'abaturage ibihumbi birenga miliyoni z'abatuye Afurika z'abantu bo mu biyaga bigari ukavuga ngo mfashe umwanzuro ngo ngiye gufunga radiyo ngo ntabwo yakoze uko mbishaka nimba hari ibitangazamakuru bigomba gukorera muri Afurika bigomba gukora ku murongo wa leta iri aho ngaho nta bitangazamakuru bikorera muri Afurika bishobora gucukumbura inkuru nk'uko muzicukumbura ndagira ngo mubwize ukuri abaturage tubizera 98% bivugwa ngo rero ntabwo bibintu byari bikwiye yebura mbabajwe n'abaturage b'abarundi ebirwema ngira ngo keshi na keshi ni keshi abaturage tubivuga ahari ijwi ry'umuturage bikasa nkaho rimiriranijwe ryumvikanye ariko bira bintu birababaje
nababajwe niyo ngingo kweri bafate radio yacu y'igihugu ya Amerika aho twe turaganye indi hagati zose bakumvikwa yuko byambabaje cyane n'ibyo bigisubiye y'igihugu ya Amerika sinzi yuko zokwita nk'ubutungane tukora ko mwadutunganiriza ko bino aho abantu benshi badashobora gukoresha za Facebook za internet kano handi mu bihe by'amatora neza batabigenza gute kuko ino hari abantu bato bato badashobora gukoresha imbuga nkoranyambaga ashaka mudutumire nka direkiteri wa VOA twumvize nicyo dushyiriza nk'iho muri ko yari sinzi uko zose bakogumba ariko ari nk'iyo tujyane kandi hari kunda rwose na indi radio nashobora kumviza atari nk'iyo tujyane cyangwa BBC.
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Turamenyeshe ko mu gihe mirongo ya FM yaba ifite ikibazo, mwo kwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwo twumvira ku mirongo migufi 73,025 9,685 9,815 11,995 Yeri saa 10 gushika isaha 2 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo 13,630 15,460 15,675 17,575 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mu ijoro mwo twumvira ku mirongo migufi 6,640 9,447 10,170 13,630 Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves. Tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Radio ya Amerika ubu naho n'umwanya w'ikiganiro intamenwa.
Mwumvirizi gikino intamenwa utegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi.
Kurambabara sine nakubonye.
Nega mama wanje nange bari kumbona nize kaminuza.
Sege bivyo byuvuga bya makaminuza. Utumye
bige nkuko mbega n'uko cyamvuka.
Sa?
Yego kutambiye kwa hinda.
Ofa? Ko buhoro buhoro ntegera batwumva ndakubwiye.
Abatwumva nize gusoma na bikurike cyangwa. Ko bena bagiye kwa
hinda. Ofa? Ubwo aho suvuga ni hamwe twari kumwe na Prof Bizoy.
Nuko zine bizyo mwari mwo. Nacho muga. Warakoze kubona icyo cyari.
Sofa, reka kuvuga menshi. Kuko ibyo kuriyumvira sibyo na gato. Kizoza nta kindi tuvugana atari by'amashuri yanjye gusa.
Unajigerageza kumenya nta
kabaro. Oya sindakureje. Nazi ko umenya byinshi ariko hari naho mwumva ibiha gusaka kuri kurimwo. Ubona n'uhagaze ni. Oya none shaka uwunshire. Kuko ibyo bikuranye yumvira ko nakarenganya gusa nta kindi.
Nakarenganya karimo. Ujya mugabo bizoza kandi bakunda bakora kandi ngo n'abakobwa bigisha n'abagenzi
rero gafofa kugira umenye ko ibyo ndakubwira ari byo ushaka ko nogira iki Hewe aho habye ujya Prof niwe yandondere ikibanza cyo kudubura kandi yaranyemere ko azonkurikirana kugira sinzo sure kuyoberwa.
Sa.
fofa wewe kwa mashule na vizi na numa nagizi ngwane mchigwa kime mchigwa haribi kuzade liberati gote bosku sina sina kwa weri kujia mchani gote kwa shi nakaya gote Ninde akubwiye ko nagiye kwiderebera.
Cyowe je kugira ngo yabyo kugira. Eh. Nuba ko agiye kwimusaba nyamushinga ntakakwa.
Ega tureke guhari byo kwishye ndumva kutabyumva. Duhera sabara so ntitujyamo. Na profe wanyene baje hamwe bagaharira kubana bagize ingorane zo kumenya.
Eh, uremera rero ko wagize ingorane zo kumenya.
Ewe fofana. Sinaje ku rusambo rero turabonanye ndibandanirije.
Shengero mukwani yenga tugira mahoro y'Imana rugira byose. Nagomba ubwambere ndabashimire kuko mwama mwadufashije mwadufashe mu mugongo mu ngware twama twaciyemwo na cyane cyane mu kubura abantu.
Sasa hivi mbona nisi? Kwenye dorina fasi suka, hari karaharu lijasi.
Hey. Nagi za miri we papa.
Miri we dori. Juri mwoni vichigashi. Wano musu wili wenga haa.
Ego, nda kubitia kushule gatoya, imachandaza kwa vijomba ndakora hamuhili.
Mwani ziri kwa kora, ninyoko ya kubie ngu vikore.
Hariko papa na, hini mama ya rinda kuyungira simbo na kwa vikeneu. Mba mwuzi ntawe na ajinesu. Hariko harisha hati tarisi kigifungo, nagizimana ndaro hichori sancha ndagiteru.
Dori,
saa.
Ugo, uno musi, ni hari kintu cyahindutse.
Papa, nukuri ya richa hindu che, kukunda nezerewe gosi.
Icho kintu chaku nezere, kushikawo wibwira gukora ibyo utahorokora n'igihiga dori.
Erega mutamu kumuntu avuka amezi uno munsi, uko avuka amezi ejo.
Ibyo byo.
Nshinga no mwishure ko umuntu ataguma amezi uko yari amezi iminsi yose.
Hewe dori.
Sa?
Hawash, ubwenge bukwanze buza mu nyuma. Wewe ugiye kumenya ibyo wize, bamaze kukwirukana.
Jewe papa ntibanyirukanye. Zobandanya niga kimwe n'abandi. Sinakubwiye ko mvuye kwishyura.
Ya kumbesha. None aya masaha kw'abandi bakiriyo, wewe wasohotse mangoki.
Nukuri sinobesha wa nyirukanye papa.
Ni uumba ko bakwirukanye nkuko bakwirukanye kuva kera.
O icyo banyirukanye si kindi. Nuko nabuze ibikoresho by'ishuri.
Dori. Uti wabuze ibikoresho by'ishuri. Yemwe ndizeye kutabirondera kuri jewe.
None ga papa ntabironde kuri wewe. No birondera kuri inde?
Nkabibona. Wewe Dori ugafata ifuno guharura ibyatsi. Ugafata impuzu zanje ukamesa. Ukanterera igifungo cyashitse. Haha. Emwe nabona ko atari bisanzwe.
Wewe ntubifate nabi papa. Jewe no kuri binakoze uno munsi nzobandanya ndabi. Kandi nishure ntagibagiye.
Dori. Bacu umugani mu Kirundi. Ngo umwana murize ntakugwa intozi. Hejewe ibyumbwiye. Nzobyemera ndabyibarije abarezi banyu.
Umva rero mutame cyo ndakwankira.
Uzaje
gushire kubaza kandi ubone uko ngana. Bazo cyabara kutanyize bagaca bafata nabi.
Mwananje Dorine. Igiti ntikora mu gisho kabiri.
Yego.
Aho waduhenda wari uzi ko tutazobimenya.
Papa ageza ngaho.
Hey.
Undi ishye ni kuneza yawe. Kuko ibyo nzobasubiza ni naheza amashuri. Rero ni wiyumvira heza umpayo mahera ndandanye ni.
Na hata yumfise. Njewe nzokwishikira abarezi banyu. Ndababaze ko ivyo uvuga ari ivyo. Hanyuma nyo ndabahisango ntarengwa yo kuyatanga.
Basi je kutanyize papa.
Hey.
Urabaza mama wumvire ko atabizi. Kandi ni wahora yitaba namanama.
No gatangaye. Urumva ugo ruyeri niwe yaruguteguriye.
Yeah, uvuga ngo.
Dori. Je w'amafaranga yose azogura ibikoresho by'ishure. Nzoyahabareze. Sinzosubira kuyaha wewe.
Urayaba? Mugabo menye papa. Nkaramuka ngize ingorane. Bagasubira kumfata nabi nkuko babigize mu mwaka uheze. Uzomenye ko ari uzoba wansuzuguje.
Ahubwo ibyo byose wivugisha. Nkaramuka ndose ayo mafaranga. Nkayatanga. Nzokwama ku ishuri. Mbaze cyane cyane ujya mwigisha bose iko. Ambariye ko wiga cyangwa utiga. Nje menye ukuri aho ku.
Ahubwo akira. Ucho fatizi ya msuwezi wani.
Ndewi.
Nini vini.
Ayo mafarangu mhae na hii.
Tuti na hii iki. Hii. Na hii ndapati.
Nimuta angwe kumbiri zigichagi kulikira chigi kino inhamenua. Ufisi chutele rachangu gomba kutunganira. Kwa andikiru utumwa mbufi kuri mirongiri zinarimwe. Ama jana tatu na mirongiri zinakabiri. Ama jana chenda na mirongini. Studio Ijambi ya waseseye na ubutaha.
Twati cy'u Amerika naho ubutaha ni naha turangirije ibiganiro byo kuri uyu mugoroba mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro nayo Inosa Kimenyi niwe yadushikirije yari muri studio kudufasha kudutorokaniza bino biganiro mu buhinga bw'ivyuma ibiganiro rero byaha niho birangiriye mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro ibindi biganiro birabandanya ku ijwi rya Amerika.